Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM ku mirongo 104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 48 n'igicenda igisoro. Mirwe neza nshuti mwese muduteze amatwi nyedirwe mbasuza mbaye kaza makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi uyu munsi bwibutse imyaka 31 Melchior Ndadaye wayoboye icyo gihugu yishwe.
Imyaka 31 irarangiye, abasi wa demokrasi mu Burundi bagandaza umuco wa Ndadaye Melchior. Yari afise imigambi ikomeye yo kuzamura igihugu, yo kuzana mu gihugu intwaro ya demokrasi.
Uwo ni Pierre Clave Nahimana wahoze ayobora ishyaka Sahwanya Front Debout. Polisi muri Mozambique yahanganye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu myigaragambyo yo kwamagana ibyavuye mu matora. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Amos Hochstein kuri uyu wa mbere yari i Beirut mu murwa mukuru wa Libani mu biganiro n'abategetsi b'icyo gihugu. Naho umuriro w'amashanyarazi wongeye kugaruka ku rugero rwa 50% by'umurwa mukuru wa Cuba. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mu kanya nimuge kure ya maradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Polisi muri Mozambique yahanganye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu myigaragambyo yo kwamagana ibyavuye mu matora. Inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Igipolisi cha Mozambique kuri uyu wa mbere carashimye kibabaza mu maso n'isoro kubari mu myerekano ku murwa mukuru Maputo. Bari bakoraniye aho abategetsi babiri b'umugambwe tavuga rumwe na leta biciwe barashwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Adriano Nuvunga ayoboye ishyirahamwe riharanira demokrasi n'agateka ka muntu yavuze ko abamenyesha makuru babiri bakomeretse bikomeye inyuma yo kubarashwe n'igipolisi. Byitezwe ko ibyanyuma bivuye mu matora yabaye ku itariki 9 ku kwezi kw'icumi bimenyekana muri iyi ndwi. Ibiharuro vya mbere vy'ivyavuye mu matora byerekana ko umugambi uri ku butegetsi Frelimo ari uzotahira intsinzi. Yamara batavuga rumwe na leta bavuga ko amatora yibwe. Umugwi ujejwe gutunganya amatora mu gihugu waranse kugira ico uvuze ku vyagirizo vy'uko amatora yaranzwe n'ubusuma. Indorerezi z'amatora zikorera muri Amerika zatangaje ko amatora atakwije ibisabwa biranga demokrasi.
Komeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Amos Hochstein kuri uyu wa mbere yari i Beirut mu murwa mukuru wa Libani mu biganiro n'abategetsi b'icyo gihugu. Hagati aho Israheli yasabye Libani imbabazi kubera abasirikare bayo bishwe n'ibitero bya Israheli. Inkuru twateguriwe na Diane Ninazwe.
Abasirikare batatu Israel isabira imbabazi ko yishe bahitanywe n'ibisasu vyaguye ku muduga w'akazi barimwo. Umuvugizi w'igisirikare cha Israel yavuze ko atabitero igaba itumbereje ku ngabo za Libani. Israel isavye kigongwe mu gihe intumwa idasanzwe ya Amerika yagiye Beirut uno munsi kuwa mbere mu biganiro byo kuraba ingene huboneka gahengwe k'intambara hagati ya Israel no mu gwa Hezbollah wo muri ico gihugu. Abategetsi ba Libani bakoranye ibiganiro na Amos Hochins barimwo umushikiranganji wa mbere w'imfata kibanza na Jib Mikati n'umukuru inama nshingamateka na Biberi. Amos yabwiye amenyesha makuru ku biganiro yakoranye n'izo mpande vyagenze neza. Ategekanya kuzovugana kandi n'impande zirimo iza gisirikare hambavu ibiganiro vyashimikiye ku ntambara ya Israel na Hezbollah. Iyo ntumwa idasanzwe ya Amerika yabonanye kandi na bamwe mu bashingamateka ibasaba gutora president mushasha. Hagati aho uno munsi ku wa mbere Israel yagavye ibindi bitero i Beirut ku murwa mukuru wa Libani no mu buseruko bw'ico gihugu. Israel kavuga ko ibwirizwa gutera ikigo citwa Al-Qad Al-Hassan gihemba abarwanyi ba Hezbollah kikanabafasha kugura ibirwanisho. Ni ikigo gisanzwe kinaha abasivile ingurane z'amafaranga kitarinze kubasaba inyungu. Ico kigo kiri mu bihano vya Amerika.
Ministri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin kuri uyu wa mbere yasuye Ukraine mu rugendo rutunguranye Fidel Niyongabo arakomeza.
Nurugendo rwari rufise intumbero yo kwerekana ko igihugu ciwe kibandanya gushigikira igisirikare cya Ukraine. Yayitegekanijwe ko ashikiriza ijambo ryerekana kugene Ukraine iriko igwanya Uburusiya ikoresheje ubutwari bwinshi, hamwe n'ukugene Amerika ibandanya gukora ibishoboka byose kugira inteko za Ukraine zironke ibikoresho bya gisirikare zikeneye. Itegekanijwe ko yerekana kandi ukugene urugamba Ukraine irimwo rufitiye akamaro umutekano wa Amerika. Urugendo rw'umushikiranganji ajeje kwivuna abansi wa Amerika rubaye iminsi mike y'inyuma yo kureta ya Amerika itangaje imfashanyo nshasha y'imiliyoni 445 y'amadolari agenewe Ukraine. Muri ico gihe ibitero vya drone vy'Uburusiya vyakomerekeje umuntu umwe ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev, nkuko vyatangajwe n'abategetsi baho kuri uyu wa mbere. Umukuru w'umugwa mukuru Kiev Vitali Klitschko yatangaje ko ibisigarira vya drone zasambuwe n'inteko za Ukraine vyononye inyubako zitari nke zibamwo abanyagihugu.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze muri Cuba, aho umuriro w'amashanyarazi wongeye kugaruka ku rugero rwa 50% by'umurwa mukuru Havana. Fidel Niyongabo arakomeza.
Umuyaga nkuba ugarutse ku mugwa mukuru wa Cuba la Havana iminsi ine inyuma y'uko ubuze mu gihugu cyose. Isosiyete ijejwe umuyaga nkuba yatangaje ko hafi y'ibice 50% by'abahaba basubiye kuronka umuyaga nkuba muri iki gihe. Hari inyuma y'uko isoko rikuru ritanga umuyaga nkuba mu gihugu rirengewe n'amazi avuye ku mvura y'agakura. Leta ya Cuba yavuze ko vyitezwe ko umuyaga nkuba ugaruka mu bice nka byose by'igihugu mu mpera z'uyu munsi kuwa mbere. Perezida Miguel Diaz Canel ku munsi w'Imana yaragabishije ko leta yiwe itazokwihanganira abazogerageza guhungabanya umutekano w'igihugu ni mu gihe hari impungenge ku bijanye n'umutekano mu gihugu gisanzwe gihanganye n'ibibazo by'ibifungugwa, imiti, ibitoro n'amazi. Cuba yari igeramiwe n'ikibazo cy'umuyaga nkuba igihe igihuhusi Oscar cyashika mu gice cyo mu buseruko bw'iryo zinga ku muhingamo wo ku munsi w'Imana.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho ayo makuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutse ko ayo makuru yose mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mushobora kandi no gusura imbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, YouTube na X. Muradusanga kuri VOA Radio Yacu. Mukanya turanyarukira mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ya Afrika. Abaturage batuye mu kibaya cya Rusizi kiri muri teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Epfo, aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baratangaza ko kuvaho igisirikare cy'u Burundi cyoherejwe gukorera muri bimwe mu bice bigize icyo kibaya, ubugizi bwa nabi burimo kwica abantu no kubashimuta byagabanutse ku rugero runini. Inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira.
Bamwe mu baturage banyura mu ibarabara rya gatanu riva Bukavu rigana Uvira banyuze mu kibaya cya Rusizi, ndetse n'abatuye Kamanyola kugeza za Kiribu ahari abasirikare b'Abarundi, barashima ubugizi ngabo zagaruye umutekano ku bufatanye na FARDC. Bamwe muri bo bemeza yuko abantu bitwaje imbunda kenshi na kenshi bagiye bavana mu modoka abagenzi bakabambura imyenda bakabanyaga amafaranga na za telefone mu mihana, naho bagashimuta abantu abandi bakabica ndetse bakanyaga n'amatungo yabo. Ariko kuri ubu siko bimeze. Nyarugabo Janvi n'umutura gutuye kubwegera yemeza yuko mbere yuko abo basirikare bageraho batuye ubugizi bwa nabi bahoraga bahura nabwo bwari bubarembeje.
Ishimutwa ry'abantu kujanwa mu ishamba byari igihe cyose, ntitwasibaga iminsi ibiri batajanye umuntu mu ishamba, batanyaza imodoka ziva Bukavu zerekeza Uvira, iziva Uvira zerekeza Bukavu, bagakuramo abantu bakabajana mu ishamba. Ariko kuvaho nyina abasirikare b'Abarundi bagereye muri plane, umutekano warabonetse, abantu ntibagishimutwa ngo basubire bajanwe mu ishamba. Abantu baragenda uko bashaka, barakora ama activite rusange uko bashaka.
Togera Moise n'umuyobozi w'urubyiruko muri territoire ya Uvira avuga yuko ari ibintu byinshi byahindutse kuvaho abasirikare b'u Burundi bagere muri iki kibaya cya Rusizi.
Yani tulikuwa tunaona magari zinatoka Bukavu zinatoka Uvira, kulikuwa mabariere
kwabonaga imodokari ziva Bukavu ziva na Uvira, hari za bariere sange, hari za bariere Ruvungi, hari za bariere Kiliba, bakavuga ngo bwije imodokari hitambuka ngo igeraho iri kujya kubera ibibazo by'umutekano. Ariko ibo bazivanyeho bashiraho umutekano mu muhanda. Ejo bundi navuye Uvira mu ijoro ngera sange samoye muri iki kibaya cya Rusizi kubera uburyo abagizi ba nabi n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'Abarundi n'iy'Abakongomani yahohoteraga abaturage, yatumaga bamwe mu baturage batuye muri Uvira banyura mu gihugu cy'u Burundi bagiye Bukavu aho kunyura mu kibaya cya Rusizi. Kineza Mati ni umucuruzi ukorera imirimo muri Uvira, ashimangira ko byari biteye ubwoba kunyura muri uyu muhanda wa gatanu unyura mu kibaya cya Rusizi uhuza intara za Tanganyika, Manyema ndetse n'intara ya Kivu ya ruguru kubera umutekano muke wawurangwagamo.
Umuntu kugira ngo ave Bukavu aje Uvira cyangwa umuntu ave Uvira aje Bukavu byasabaga ko abanza guca mu kindi gihugu guca Bujumbura kubera impamvu z'umutekano. Ariko ziriya ngabo zimaze kuhagera hari impinduka nini yabaye, kuriya kunyagwa, kuriya kwicwa, kuriya gushimutwa kujanwa mu gihuru byaragabanutse ku rugero rwiza rushimishije ku buryo baturaga ubu nyine ntabwoba. Umuntu aragenda adatinya impanuka ishobora kuba, bishobora gushika, ariko nta ugenda byiteze. Mbereho umuntu yaragendaga ukavuga ngo caba ari gitangaza ushitse utabikorewe udahuye na kimwe muri ibyo bitatu, kwicwa, kunyagwa cyangwa gushimutwa.
Gusa nubwo abo baturage bashima ubugizi ingabo zagaruye umutekano, bamwe mu bahunze imihana yabo bari batuye ku bwegera na za Mutarule kubera impamvu zo guhohoterwa nabo basaba yuko bafashwa bagahungurwa.
Tukaba dusaba ngo bashiremo imbaraga barindire abantu umutekano rwose, bacure n'abo bandi basore mu zabo barinde umutekano, abantu baturane ku bumwe, dusabane nk'uko byari bisanzwe.
Twagerageje kuvugisha ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Burundi ntibyadukundira. Gusa mu nama y'umutekano yabaye mu mpera za kino cy'umweru dusoje mu mujyi wa Uvira, ubuyobozi bw'ingabo muri secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu bwagaragaje ko ku bufatanye bwa FARDC n'igisirikare cy'u Burundi hari intambwe ishimishije y'amahoro mu kibaya cya Rusizi. Si mu kibaya cya Rusizi honyine abaturage bashima uburyo igisirikare cy'u Burundi cyabafashije kugarura amahoro, ahubwo n'abari muri groupement ya Bijombo na Lemera ndetse na secteur yitombwe na Tanganyika barashima ubugizi ingabo zafunguye amayira yarafunzwe n'amasoko ndetse zirangiza ubujura bw'amatungo kuva ingabo z'u Burundi zigereye mu ntara ya Kivu y'Epfo mu mwaka w'2022 muri gahunda y'ubufatanye hagati y'ibihugu bya Congo n'u Burundi zasenye ibirindiro bya Red Tabara na FNL bimwe byari muri grupe ma Kigoma ibindi muri sekiteri y'Itombwe. Abasirikare b'u Burundi ntibari mu ntara ya Kivu y'Epfo gusa ahubwo bari no mu ntara ya Kivu ya ruguru ku bufatanye n'igisirikare cya Congo mu kurwanya umutwe wa M23. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku Ijwi rya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. U Burundi n'Abarundi kuri uyu wa mbere bibutse imyaka 31 ishize nyakwigendera Melchior Ndadaye wayoboye u Burundi yishwe. Perezida Ndadaye yishwe ari kumwe n'abajyanama be n'abandi barimo umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu mwaka w'1993. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Pierre Clave Nahimana wayoboye ishyaka Frodebu Perezida Ndadaye yakomokagamo, amubwira uko bibutse.
Imyaka 31 irarangiye, abasi ba demokarasi mu Burundi bagandaguye n'umucyo wa Ndadaye Melchior. Yari afise imigambi ikomeye yo kuzamura igihugu, yo kuzana mu gihugu intwaro ya demokarasi, kubera ko igihugu cyamumiwe cyane rwose n'intwaro z'agahotoro. Aho bigeze niko tubona yuko icyo yaharaniye naho bamugandaguye mu nyuma byabibonekeje yuko Abarundi banyotewe demokarasi, naho bigorana cyane biraboneka yuko intwaro zifatiye kumatora intwaro ishatse kuri demokarasi abarundi bavuga bati ntidushobora kujivamwo n'ahingorane zitanga iyo ni intsinzi ikomeye kuri ndadahemera icyo rukambi no mu bamusha ya Frodebu twishimira tuti kimwe mu byo yaharanira haranira byinshi n'iterambere kimwe mu byo yaharanira cerekeye intwaro zivuye mu matora mu bushagwanya gihugu turabona ko yagishitseko
muri iki gihe umushikana Pierre Claver na Himana haheze imyaka 31 gandagwe ikintu kikibasiye abarundi eka n'abagenzi biwe bafata urubanza kukingira demokrasi no kwisimbataza ikintu kikibabasiye n'ikihe ikintu mubona ko kitaraja mu buryo n'iki
ikintu kibonekeza muri kino gihe kitaraja mu ngiro mu bintu bikomeye haranira icerekeye iterambere ry'abanyagihugu abanyagihugu bakava mu bworo n'igihugu byose bikava mu gore kigatera imbere cyane rwose ibyo biribonekeza yuko uravye ingene abanyagihugu ndihumeza ubu yuko iyambere rirana ritarashika cyane mu Burundi rwose n'ibintu tugiharanira abantu biraboneka yuko bacenye n'igihugu kiracenye n'ibintu rero bigiharanirwa hari n'ibindi bibazo ushobora kubona yuko mvure bitarajya mu ngiro cyane rwose nk'ibibazo byerekeye kugira ngo abarundi bemere baje hamwe biracyaboneka yuko hirya no hino usangayo intari zerekeye yuko haba mu moko intara ibintu bimwe n'ibyo usanga bavuga bati hariho ikumirana biraboneka yuko ki hari ikumirana hagati yari ku butegetsi n'abatari ku butegetsi ibyo biraboneka yuko icyo nacyo ntikiragishika ko neza icyo kintu iyo ngendo mbi tutarayirengana ariko twibaza ko mu minsi iza ntiyasaba bizotema bigakunda
ku kibazo cindishi ku muryango wiwe eka n'ikibazo c'aba mugandaguye bo batarakwitwa intaya mu gahanga mu kivuga kwiki
ikibazo cy'aba mugandaguye haraciwe imanza kuri icyo kibazo aba mugandaguye haraciriwe imanza ariko bibavye neza hari abarundi bavuga bati ntidushijwe kubera kuko tubona umengo hariho agahatse hari abavuga bati hari inganda zaciye zishashikwa abantu barahoye nyuma y'inganda y'igandagwa rya ndadahemera icyoro ibyo byose urabona ko abantu bavuga bati nabyo ntibitegwa gusubirwamo nicyo gituma tuba twiteze yuko isevere ry'amubwiye ujejwe kutohoza kahise mu Burundi yuko uhejeje ajya matohoza yo mu 1992 noneho bagije ku rugasona bahejeje yuko boca batumbera n'ibindi bihe nk'iki gihe cya 1993 kubera kuko naho harabaye ibintu bikomeye kugira ngo abarundi bayivugane neza amatohoza abe neza bayivugane neza barazibabaye byose bimenyekane hanyuma arabagira bati twebwe hari twabonye isigaye cyavuze babivuge abandi bavuga ati twabonye kugira ngo icyo kibazo nacyo kive mu nzira abashumbusha bashumbushwe cyane ari abandi naho umugabo Sarafodi tuvuga tuti na twebwe turi mu bibazo bisaba indishyi y'akababaro kizagushumbusha urumva n'icyo kibazo na cyene cyari ngaho ntikibatara umuti neza
Pierre Claver na Himana mwigeze gutwara umugambwe Fadebo murakoze cyane rwose ku bukanya mwa radio Ijwi y'Amerika.
Ego murakoze na
tukivuga ku myaka 31 ishize nyakwigenda Merikilo Ndadaye wayoboye Burundi yishwe hari nabandi barundi bishwe bunyamaswa kugeza ubu imibiri yabo itigeze iboneka ngo bakingurwe mu cyubahiro umurundi Didier Kandeke yapfushije murumuna we mu bwicanyi bwakurikiye urupfu rwa Perezida Ndadaye mu mujyi wa Bujumbura yavuganye nanone nawe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
numunsi babaje cyane gose twibuka amabi yabaye mu gihugu cacu aho umukuru w'igihugu yari yatowe n'abanyagihugu atampari zirimwo yagandagurwa ngikoko birabaje cane gose nta majambo akwiye ashobora kubisigura ibyabaye kijyage
muri iki gihe nyene nayo kwa myaka 31 Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe hariho n'abarundi bahasize ubuzima kintu mushikiriza muri iki gihe niki
ego cane mubaguye mu imporero canke le victime aussi batari mu bya politique ni benshi abishwe abandi nabo gushika uno munsi ntirabatora cane cane na mutonya wanje yitwa Willy Kandeke yafiye ngaho nye muri Bujumbura Rirale muri za Bugazi aho bita kwipera Isaro gushika no munsi haze imyaka 23 taramutora kandi siwe wenyene n'abarundi benshi gushika no munsi bataratorwa batrashimira leta kibafite ku mutima gerageza uko bashoboye n'uburyo bwa ubugufinya bwo kurondera abo bana abo bene wacu bashiki bacu abapapa bacu mama bacu babuze gushika no munsi kugira tubatahane tuganduke tugandare hama tubisige inyuma tubandanye ubuzima
ye kandeke muvuga iki ku bwicanyi bwagiye buri bonekeza mu Burundi cyane cyane ubwicanyi ufatiye ku moko akamumwotera ni nkakahe muri kigi
ni bintu bibabaje ngene umuntu yabivuga ni bintu sivyo mu Burundi gusa biba ku isi yose byabaye ku isi yose kuva umuntu ari kuri isi mugaho urumva nkuko abarundi bavuga kera bati ndero kavukire kwigisha ubuntu ubuvyeyi ubufasoni gusonera kiremwa muntu ni bintu umuntu aguma ashimikira ko aguma yizera yuko tuzotinda tukakanguka tukavuga tuti kirazira kwica umuntu kirazira twa buzima bw'umuntu
mukanyagatoyi didiye kandeke murafite kizero ko abaganda guye umuvukana bazote babaga kwitwaye nawe mu gahanga
twere mu bisanzwe je kuri mwene wacu nta rubanza nkeneye uwagiye yaragiye agihambaye nuko ndamutora nkamuhamba hanyuma nkabisiga inyuma nkabandanye ubuzima bwanje kubera ku bantu babuze ababo umuhagaze ahantu habiri mayira abiri ntiwigere ubandanya guma wizeye ngo uzotinda umutora birakenewe cyane rwose kubera no mu migenzo y'ikirundi uteza guhamba wawe uteza kumugandarako ibintu bikomeye cyane rwose mu buzima bw'umuntu ukenewe cyane rwose yuko uyo wabuze uteza kumutora ukamuhamba
Didier Kandeke urakoze cyane rwose ku kanya wa radio ijwi ry'Amerika
murakoze cyane rwose mushinga ntare nkundikije kandi ndabashimira ku biganiro byiza wama uduha byerekeye ibiba mu gihugu cyacu
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugiriye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta y'u Rwanda igiye gufungura ambasade yayo ya mbere mu gihugu cya Luxembourg. Madame Aurol Mimosa Munyangaju wigeze kuba ministri wa siporo niwe wagenwe kuba ambasaderi. Ubusanzwe uhagarariye u Rwanda mu Bubiligi niwe wahagarariraga inyungu z'icyo gihugu muri Luxembourg. Avuga na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangiye amubwira uko ambasade y'u Rwanda igiye gufungurwa muri Luxembourg.
Nibyo koko iyi ambasade ya mbere ifunguye mu gihugu cya Luxembourg, ndetse ikaba ari ambasade ya kabiri ya Afrika ifunguwe muri icyo gihugu, kuko iyi ambasade yonyine ya Afrika yari ifite icyicaro muri Luxembourg ya ambasade ya Cape Verde. Rero uku gufungura ambasade bikurikira igikorwa Luxembourg yakoze nacyo cyo gufungura ambasade mu Rwanda mu kwezi kwa Nzeri uyu mwaka. Byose bikaba bishimangira rero umubano mwiza dufitanye hagati y'ibihugu bibiri, kandi ni umubano ushingiye no ku bikorwa byinshi, harimo ubutwererane, harimo n'ibyo dushaka kubigiraho ku byerekeye ibyo bya financial sector, ibigo by'imari. Nk'uko mubizi, Luxembourg n'igihugu cyateye imbere mu byerekeye imari, rero bikaba bizatuma umubano wacu no ubutwererane bihabwa ingufu.
Ubusanzwe uhagarariye u Rwanda mu gihugu cy'Ububiligi nawe waruhagarariraga i Luxembourg. Ubuse noneho ambasaderi mushyize muri Luxembourg niwe uzajyure inyungu z'u Rwanda mu Bubiligi?
Oya, u Rwanda ruracyafite ambasade mu Bubiligi igengwa na n'icyo bita chargé d'affaires, ni ukuvuga na ushinzwe imirimo by'agateganyo mu gihe tutaragira ambasaderi. Ariko nk'uko mubizi n'uhagarariye inyungu z'u Rwanda mu muryango w'Uburayi bwunze ubumwe Union Européenne, akaba ari ambasaderi w'u Rwanda i Berlin mu Budage, ko yashyizweho umwaka ushize. Ubu rero ambasade y'u Rwanda mu bigira cyahari ishinzwe Ububiligi, ariko hakaba n'ibikorwa bya by'umuryango wa Afrika yunze ubumwe bishinzwe ambasaderi wacu ipiane muri mu Budage.
None se kwa ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi ariwe wabaga unaruhagarariye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, ndetse nkuko nabivuga kakanahagararira u Rwanda muri Luxembourg, uwo chargé d'affaires wo mu Bubiligi azaba ashinzwe Bubiligi gusa.
Yazaba ashinzwe Bubiligi gusa kandi naho harimo akazi kenshi, kuko muziko umubano hagati y'u Rwanda no Bubiligi ari uwa kera, tukaba dufite abanyarwanda benshi mu Bubiligi, hakaba ari n'ibikorwa byinshi by'ubutwererane n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi. Akazi ko karahari mu Bubiligi kubera nyine umubano dufitanye kuva kera.
Uvuze yuko mufitanye umubano n'Ububiligi, ariko umubano utifashe neza magingo ya kubera ko ibihugu byombi nta ambasaderi bifitanye.
Nibyo koko umubano hagati y'u Rwanda n'Ububiligi ntabwo uhagaze neza muri iyi minsi, ariko ntabwo bivuze ko hatari ubutwererane, hatari ubucuruzi, hatari ibikorwa binyuranye hagati y'ibihugu byombi. Akazi rero karahari kubera ko izo ambasade n'ubwo zidahagarariwe n'abambasaderi zirakora, ari ibikorwa bihari by'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi, akaba ndetse n'ubucuruzi, ishoramari bihari hagati y'u Rwanda n'Ububiligi. Kandi nk'uko ubizi, Ububiligi ni byo gihugu gifite abanyarwanda benshi ku mugabane w'i Burayi, bivuze ko naho ngaho hari ukumubiriza abo banyarwanda bafitiye runini iterambere ry'igihugu nabyo bigikorwa.
Hari igihe Ububiligi n'u Rwanda ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mwasaga naho mutumvikana kwagombaga guhagararira uwo muryango mu karere k'ibiyaga bigari, ubu noneho yashyizweho yasuye u Rwanda ndetse anasura na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubu noneho ikibazo mwacyumvikanyeho uhagarariye uwo muryango w'ubumwe bw'Uburayi muramwemera muramwishimiye?
U Rwanda ntabwo ari kimwe mu bihugu bigize umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Icyemezo rero n'icyuhagarariye uwo muryango gifatwa n'ibihugu by'uwo muryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Rero ibintu byagiye bivugwa by'uko u Rwanda ari rwo rwabihagaritse ntabwo ari byo, ariko bivuze ko twebwe nk'igihugu dufite ibyo tubivugaho, dufite opinion dutanga ku byerekeye uwo muntu uzaza gukorana natwe mu byerekeye aka karere k'ibiyaga bigari. Ubu ngubu rero icyo kibazo cyararangiye, umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe washyizeho uyu mu diplomate wo muri Suède, Johan Bockstam, akaba yaraje mu Rwanda yarabonanye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye tukaba twarabonanye, akaba yarabonanye na Ministre w'Ingabo. Rero ni ibintu byiza kuko twabashije kuganira ku byerekeye aka karere, ku byerekeye za prosesi ziriho zo kugarura amahoro iburasirazuba bwa Congo, tukaba twizera ko ibyo twamubwiye azabikoresha mu kureba uko ibyemezo byafatwa mu gukomeza gukurikirana amahoro muri aka karere.
Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Ndabashimiye.
Mukanya nshuti zacu, turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, ariko mbere yuko dutandukana tubibutse ko abaturage batuye mu kibaya cya Rusizi kiri muri teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, batangaza ko kuvaho igisirikare cy'u Burundi cyoherejwe gukorera muri bimwe mu bice bigize icyo kibaya, ubugizi bwa nabi burimo kwica abantu no kubashimuta byagabanutse. Twababwiye kandi ku Burundi n'Abarundi kuri uyu wa mbere bibutse imyaka 31 ishize nyakwigendera Melchior Ndadaye wayoboye u Burundi yishwe. Perezida Ndadaye yishwe ari kumwe n'abajyanama be n'abandi barimo umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu mu mwaka w'1993. Mu kanya kandi mumaze kumva ko Leta y'u Rwanda igiye gufungura ambasade yayo ya mbere mu gihugu cya Luxembourg. Twababwiye kandi ko polisi muri Mozambique yahanganye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu myigaragambyo yo kwamagana ibyavuye mu matora. Intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe na Amos Hochstein kuri uyu wa mbere zageze i Beirut mu murwa mukuru wa Libani mu biganiro n'abategetsi b'icyo gihugu. Hagati aho Israheli yasabye Libani imbabazi kubera abasirikare bayo bishwe mu bitero bya Israheli ikomeje kugaba ikurikirana umutwe wa Hezbollah mu majyepfo ya Libani. Nshuti mwarimu duteze amatwi hano niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Dushimire Engineer Chen wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Geoffrey Mutagoma niwe wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu Washington. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.